Richard Patrick Ngwijiruvugo umenyereza umugwa New Star uhejeje kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu mahiganwa yo gukurakuranamwo mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Basketball Africa League mwakinye inkino zibiri kandi mu zitsinda zose urwa mbere mwasumbije Cobra Sport yo muri Uganda ku manota 63-46 mu rukino rwa kabiri naho mu mutsinda ku manota 78-78 ya Ulinzi Warriors yo muri Kenya wiyumva gutega mu menyereza inyuma yo gushika kuri iyo ntambwe mu bikesha iki
kintu kimwe nashaka gushimira imana cyane ku bwese ntitwaronse ingene byagenze byose gushimira imana gushimira n'abaturumyise abarongoye ekipe intambwe ingufu nyinshi bashizemo kugira dushike ngaha kugira amahiganwa urabona ko iyo tutayakinaga ari uruhombo igihugu no ku mugwi nubwo ko musanga icyo kintu cya mbere umuntu atangira gushima hama ku cyerekeye ingene koti yatsinze nuko turashoboye kurengana ntibyari byoroshe niteguye ntiyabaye myiza cyane nkuko twaba twabyifuza nk'abamenyerezi ariko ndibaza yuko ubu ari ikintu gikomeye cyane ikintu twize kandi amahigwe twaronse kugira dukine ayo mahiganwa akurikira
ayo mahiganwa nyine muzohora n'iyindi migwi yafashe ibibanza vya bibiri vya mbere mu matsindi wabo n'imigwi itoroshe mugiye kuyategura gute
na mahiganwa batoroshe na mahiganwa asaba ingufu nyinshi na mahiganwa urabona ko harimo uravye ekipe dufise ego ni ekipe nziza ariko bisaba yuko ushiramo nk'abandi bantu bikunze bishobose bivanye n'uburyo tukaraba tugashiramo andi maraso mashasha agafasha abaha inguvu abo bandi bakiri batoyi barimo bakora dufise ekipe kiri jeune cyane nukuri numva ko ni kuyitegura kubera atandukanye n'amahiganwa turimo kandi urumva ko n'amahiganwa ashobora kudushyira ku rundi rwego rukomeye kubera urwego tugiye gukina rudushyira ko twokina amahiganwa ya bari finale za bari nubwa kandi ko byose ari imyiteguro tugiye hamwe staff technique tukagenda hamwe n'abarongoye ekipe ya numva yuko atakibuza yuko naho handi tuzobashika mani tugiye imbere numva ko tuzobashika kuri n'icyo kintu nuvuga ariko kimwe nshimira abakunzi ba basket nshimira abarongoye imigwi ya basket nshimira abarongoye umugwi yantu kuri barakoze ibikorwa bikomeye cyane intambwe nziza ku gihugu intambwe nziza ku bana b'igihugu ku bana b'abarundi navuga yuko ari ikintu gikomeye cyane dutegure dushyire hamwe dutegure iyo round ikurikira kuba ni round itaba yoroshe ni round umuntu wese aba akwiye ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ashobore gushaka kurajya amahiganwa y'amafinali ya bar yantumva ko kandi birashoboka byose ya kuri nicyo no vuga ama kugeza tukagiye cyane ari twebwe arabakinyi abarongoye umugwi sa nuko tuzokomeza dukora dushira imana imbere dukora dushira ibikorwa imbere ama tukaraba ko twoshika amafinali ya bari kandi byose birashoboka
Coach Richard uravye uko abakinyi babo bitwaye muri izo nkino urashima
kuri kugira abagwane batsinda urukino ni ikintu kiba kitoroshe ariko nanabashimira muri rusange kubera bitanze ibyo twagerageje kuganira mu matrenima bagerageje kubikorera ko babishiseko nabona ko barimo bakinye benshi aribwo bwa mbere bakinye amahiganwa izi bari na Amazon 5 muri rusange higanwa n'higanwa twagerageje no kuganira n'abakinyi duse objectif imwe twese tuzi aho dushaka gushika naho turi naho tugira turiko turongera kuja rero navuga ko muri rusange twese turi hamwe objectif ni imwe gukina aya mahiganwa nk'umukinnyi nibyo twagerageje kuganira ni visibilite ikomeye cyane yaba umukinnyi yaba umuentreneur yuko tugerageza gushika kure hashoboka kandi tugatera n'iteka igihugu yajya ekipe iseke igihugu idrapo ry'u Burundi riraduzwa mu makuru bivuga yuko no kuri ari igikorwa gikomeye coba turiko twese tuzi
gukina izo nkino bifise akahe kamaro ku mukinyi no ku bumenyereza
no kubyerekeye icyo kintu no kuri umuntu wese afite target yo gushika kure
ashoboka kandi nuko nahemeje kubivuga n'invisibility ku mukinyi abayo abantu benshi baba bakeneye abakinyi abaraba agent benshi baje kubivuga novuga ko muri sangi nico novuga ko kiriho turiko umwe wese afite objectif uravye no kuri turese n'abakinyi n'abarongoye umugwi bose urana ko ari objectif kuberamo akantu katari gato igashobora kuba kuboneka turamutse tugeze kure hashoboka novuga yuko icyo cyose ni target dufise twese ya nyangiro dufise gutangurira ku mukinyi gushika kuri barongoye ekipe hama kindi no nk'umumenyereza no kuri ni kujya inasubiye kuvuga ku mukinyi ni objectif
inkino za Basketball Africa League ziheruka kubera mu Rwanda warazibonye urabona abantu bazitabira ko bangana niyo babaje baturutse bizungura iki gihugu cy'u Burundi cyanke umugwi serukira gihugu
n'amayiganwa ego narimaze kuyabona nayo narimaze kujyamo ariko yahinduye izina kare kwa jinari Coupe d'Afrique ariko ubu twatuye akinari eliminatoire za bar ari bar ari ball to kill ariko numva yuko n'amahiganwa adasa kurona ko asaba ingufu nyinshi asaba uburyo bwinshi kubera kare twaragira tukindiye muri zone amarika cha tubandanya twati na Coupe d'Afrique ariko ubu bakaba hiyongeyemo ko amahiganwa ari menshi natwe biduha experience biduha gutegura ama equipe bashaka na n'igihugu kirabyungukiramo kiraboneka Burundi buramenyekana washaka na equipe nationale irakomera iyo bakinye bamaze gukina mu match nayo bararinda nabwo baba bafise bavuga ko muri rusange icyo kuri amahiganwa ya bar afasha ari nkanje nk'umumenyereza ndiga byinshi ndamenyera byinshi kandi nta muntu atakwifuza gukina ry'amahiganwa ari umukinnyi cyangwa umumenyereza nk'uko nabisubiyemo
kwitabira inkino muri Tanzania byaciye kure cyane kuko amafaranga yari yabuze kubera ubushikiranganje bw'inkino n'ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi muja gukina bitabashigikiye mugenda mutiteguye neza ntabwo bako ubwo buryo bushobora kubura mugasanga muratakaje ayo mahigwe gukina inkino mwimirije za bar
je no vuga yuko kubinyerekereje mu tekinisiye ngo mashira mu imbaraga yuko nogira ibintu bya tekinike twaraba ko twabona ngo burenganzi amandazi yuko abantu baba barongoye basketball abantu barongoye umugwi n'abakunzi b'ukino kwa basketball amashira amatandukanye nibaza yuko je mu ruhande rwanje no batira kama ko buri dushigikira akadufata mu mugongo hama majyana yose asigaye tukayashikamo hama tugaterateka igihugu muri rusange navuga ko biba bitoroshe nuko mu bimbagije ariko je sinabivuga ko cinshi cyane ariko ndibaza yuko nkuko vyabaye naho bitari byoroshe ko tuza ndibaza ko nivyo bindi ndibaza ko bizokunda nitwagira ko tugire iyo faze ikurikira
nakaye kamo wotera abakunzi ba basketball kugira muzoseruke mwikwije atawubacisha mu ijisho
ndumva ko je nanje notera kamo abakunzi ba basketball yuko bodufata umugongo bakadushigikira ama tukagenda kubera ni bendera y'igihugu bari duze ama no rwaruka rw'u Burundi rukamenyekana bakamenya u Burundi aho uri naho buhagaze n'ubwo ko musange n'ico kandi abashimye cyane Radio Voix d'Amérique ugire umunsi mwiza
Patrick Ngwijiruvugo natwe turagushimiye kuri kino kiganiro ha radio Ijwi rya Amerika